Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi Rwema, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Igari ya moshe yo mu gihugu cya Cameroon yari itwaye abantu benshi cyane ivuye ku murwa mukuru Yaoundé igana mu gisagara cya Douala, yarataye inzira iratemba, ingenzi zishika 53 zirahasiga ubuzima hari ejo ku munsi wa gatanu. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu muri Cameroon, Edgar Alain Mebe, ngo yatangaje ko abandi bantu bashika 300 bakomeretse. Iyo gari ya moshe yari isanzwe ifise ibiduga 9 bikwegana. Itorokanizo ry'amakuru Reuters ryatangaje ko muri ako gatondo hongewe ko ibindi biduga 8 kugira bashobore gutwara ingenzi nyinshi. Reuters kibandanya kivuga ko iryo barabara ry'indarayi ryarihuza ibyo bisagara bibiri ryari ryazibiwe n'imisozi yasenyutse hamwe n'ibisigarira by'ikiraro cyahitanywe n'imvura. Na itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryatangaje ko mu bisanzwe iyo gari ya moshe yari igenewe gutwara abantu 600, ariko ico gihe yari yapakiye abantu bashika 1,300. Abagenduzi bishirahamwe mpuzamakungu mu vyagatega kazi na muntu barasohoye kuri uyu munsi wa gatanu icegeranyo ku matohoza bakoze ku bwicanyi bwabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe by'imigumuko mu kwezi kurangiye. ONU itangaza ko abantu bashika 53 aribo bishwe, kandi ko benshi bishwe bari mu minwe y'abajejwe gucungera umutekano. Leta ya Kongo yo yatangaje ko igitigiri cy'abasize ubuzima muri iyo migumuko ari 32 gusa, kandi ko bafuye bariko batana mu mitwe n'abigaragambya biyamiriza ugutevya gutunganya amatora. Leta ibandanya ivuga muri iyo raporo ko ubwicanyi bwakozwe n'abariko baragumuka. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo biyamiriza ibishikirizwa na leta, cyo kimwe n'abaharanira agateka kazina muntu baba abo mu gihugu hamwe n'abanyamahanga. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha Fatou Bensouda mu rugendo rw'amasaha make yagize muri Kongo ku munsi wa kane yarashikirije amakenga afise ku vyabaye mu kwezi guhe ze, kandi asaba abo vyega bose kwihanganirana. Inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe ivy'agateka kazi na muntu yemeje ko hakwiye gutanguzwa amatohoza yigenga ku vyaha bihohotera ikiremwa muntu mu gisagara ca Aleppo mu gihugu ca Syria. Mu bihugu 47 bigize ako kanama, 24 nivyo vyemeje ico cemezo, 7 navyo biragihakana, 16 navyo ntaco babivuzeko. Abatashigikiye ico cemezo ni igihugu ca Algeria, Bolivia, Uburundi, Ubushinwa, igihugu ca Cuba, Uburusiya hamwe na Venezuela. Ico cemezo kisaba gutohoza kubagirizwa ubwicanyi mu gisagara ca Aleppo, kandi bakanarengutswa imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Imbere yuko ico cemezo cemezwa, Uburusiya bwaragerageje guhinyanyura bimwe mu bigabane bikigize kugira buvyegeke ku barwanya leta ya Bashar al-Assad, bubita murambabarira abakora iterabwoba, ariko vyabaye ivy'ubusa. ONU yaciye igira ko isaba ko leta ya Syria n'abayishigikiye bahagarika ibitero ku basivile no ku nyubakwa zifasha abasivile bidatevye muri ico gisagara nyine ca Aleppo mu gihugu ca Syria. Amakuru kuri Afrika, igihugu cha Afrika yefo chatangaje ko kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umushikiranganje ajejwe ubutungane muri Afrika yefo Michael Masuta yatangaje ejo ku munsi wa gatanu ku integuro y'itegeko ryerekeye iyo ngingo rizoshikizwa inama nshingamateka. Integuro ryo tegeko rero ikaba isaba ko Afrika yefo ifuta ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Roma yashizweho na sentare mpuzamakungu makungu mpanavya. Ibihugu vyo muri Afrika bitangaza ko iyo sentare ishimikira gusa ku bategetsi bo mu karere ka Afrika. Ingingo y'igihugu cha Afrika yefu yo kuva muri sentare mpuzamakungu ibaye imisi mikeya inyuma y'uko Burundi butangaje ko nabwo nyene buvuye muri iyo sentare. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yateye igikumu ku itegeko ryo kuva muri iyo sentare ku munsi wa kabiri.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima. Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugukurikirana abakenyezi bagwa indwara yo kujojota ntivyoroshe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Aha ni mu gihe atabigo bikwiye bijejwe gukurikirana abafisi yo ndwara biriho nk'uko ishiramwe gitahamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ivyo bituma abo bakenyezi batihutira kuja kwivuza iyo ndwara kuko bafata urugendo rurerure mu gushikira ibitaro bikuru. Inkurikizi ni uguhurumbira barumenyi nk'uko bivugwa n'ishiramwe ry'abaganga batagira imbibi MSF. Tumenyeshe ko abakenyezi bafashwe n'iyo ngwara baharugwa hagati miliyoni 2 na 3 n'igice ku isi mu mwaka wa 2014 nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribivuga. Ico gitigiri kikaba ari kinini nk'uko igisata cishiramwe mpuzamakungu ONUCHITA higwirirana ry'abantu ku isi UNFPA kibimenyesha. Isiguro itangwa n'ico gisata nuko abo bakenyezi batinya kuja habona kugutinya gutungwa gatoki nabo mu kibano. Muri rusange iyo ngwara ikunda gufata abakenyezi bakenye bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere na cyane cyane ibyo munsi ya Sahara hamwe n'ibyo muri Aziya. Vyongeye abo bakenyezi bagenda kubaka ingo bakiri bato bigatuma bafatwa n'iyo ndwara mu gihe cyo kwibaruka. Uguteba kugwahi ku bakenyezi babyarira muhira ni intandaro nyamukuru yo gufatwa n'ingwara yo kujojota. Aha ni mu gihe baruteba ko amasaha arenga 28 bigatuma biyumvira kuja kwa muganga amazi yamaze kurenga inkombe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruho nyanganda sida mu Burundi bubimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cuno munsi, turabira hamwe ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina, tega matwi ibyumviro by'ugwaruka rutandukanye go muri komine n'intara ya Gitega. Kuri mikro ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira abakenyezi bafite ingwara yo kujojota bitabweho gusumba. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bishobotse mbere nabo baganga bari hanze bagiye bahora ngaha bakagaruka.
Yewe icyo mbona cyokogwa nuko abazungu bagiye twosaba Imana bakongera bakagaruka kugira ngo biteho abantu bavure abantu bafise kandi bakongera bakaza bakaza baraduhaye mahera y'itiki ndetse tukaronka n'ibifungwa byinshi kandi byiyongereye.
Leta yogwiza abaganga benshi bakwiye nyine kuza baradufasha.
Ikatugarukira ko hama ibyo byose ubu bidasigaye biboneka, urabona nk'ubu agatike twahora tuza tukagurana nko mu mihana y'iwacu tumaze gushika nko ngaha bagaca badusubiza. None ubu ibyo bintu ntibikihari.
Ubugwiza ibitaro byinshi byinshi.
kuyade mapuriro bakahashira abaganga kugira nk'abadafisi tike baroche bivuza ngaho hafi
abajijwe ibisata by'ubuvunzi mu ntara zose z'igihugu bo kwihutira kumenya abakenyezi bibungenze bakabahimiriza gupimisha imbanyi zabo n'imiburiburi inshuro zine mu gihe baba bibungenze vyongeye abaganga bogerageza kunyarukana ku bitaro bikuru abashikiwe n'iyo ngorane eka mbere n'ikibondo bibarutse kigakingirwa indwara nk'uko ishiramwe gita ineza y'ibibondo UNICEF ribihanura ukwigisha baremesha kiyago bo ku mitumba navyo nyene ntivyohara mu vyerekeye kugwanya iyo ngwara kugira iranduranwe n'imizi nkuko bisabwa n'amashiramwe yitaho kugwanya ingwara yo kujojota kugira twumve neza ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwanya ingwara yo kujojota tega matwi Alain Yves Irankunda adushikane mu kigo urumuri kiri mu ntara ya Gitega gikurikirana bene abo bakenyezi
ukwitaho abakenyezi bagwanya ingwara yo kujojota mu kigo urumuri cy'Igitega gutanguzwa no kubagirira ibipimo binyuranye bagishika intumbero niyo gusuzuma ko bafise amaraso akwiye hamwe nuko atayindi ngwara baje bafise yobuza ko bavugwa hakirikare nkuko bakenyezi twasanze mu kigo urumuri bavyemeza ukuronswa imiti mwimwe ijanye no gutegura umukenyezi kugira ngo agere ku rugero rwo kuvugwa ingwara yo kujojota kuramufasha kugira amagara meza bitagoranye twabonye ko Beatrice Barina kandi yajava mu ntara ya Rumonge asigaye atambuka kandi akicara mu gihe agishikanwa muri ico kigo yari ndembe idashobora kuvaho yicaye
ashobora tuvura neza no kuri bakaduha n'imiti ndetse no mwijoro nka saa 3 barashobora kuvura kandi no kumugoroba babonye ufise ubushuhe bakaguha imiti je ndabishima cyane ku buryo ukungene nari imeze bakaba baramvuye ngakira
ariko rero uburyo bwo kwiyunguruza ku bakenyezi bafise ingwara yo kujojota kugira ngo bashikire kigo urumuri nibworoshe kuronka ubukene bubahanze mu miryango nimvo nyamukuru nkuko bivugwa na Kesia Igiraneza ava mu ntara ya Bururi naho ibitaro bimwe bimwe bifasha mu gushikana abakenyezi bafise ingwara yo kujojota mu kigo urumuri hariho abakenyezi bigwana ko mubwo bafise bakabukwiza barushe uko niko vyashikiye Beatrice Nzikwirinda twasanze amazi indwi zitatu avurirwa mu kigo urumuri cy'Igitega
biragoye kugira urompitike yo kuza ngaho kaje usanga no muhira barashoboye kuguheba canke kutakwita kubera ayo mahera yitike uba wabuze
ubukene bw'abaganga bafise ubumenyi mu bijanye no kuvura ingwara yo kujojota gutuma haba umuce umwe w'abakenyezi udahuta utabarizwa mu kigo urumuri twabwiwe ko Beatrice Nzikwirinda amazi indwi zibiri ataravugwa kubera atari bwashikigwe ugukira kare biba intambamye kuko ushikiriwe aba yasinzikaye rimwe na rimwe umukenyezi afise ingwara yo kujojota atahuka mu muryango atavuwe bivuye kwikena ry'abaganga bazi kuvura ingwara yiwe urugero igeze ko Chantal Shimirimana yagiwe ko ategerezwa gutaha gushika umuganga ashobora kumuvura neza abonetse aho mu kigo urumuri
nkubujewe nimirije gutaha kandi nzotaha ntapfuwe kubera umuganga yoshobora kumvura ntari ngaha
ibintu biruko mu gihe abakenyezi bavuwe bagataha bakize batama bubahirije impanuro batekerewe zibasaba kwirinda kuruha aha ni nko kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina n'imiburiburi ukwezi hamwe no kutagira ibikorwa bisaba kuguma bunamye canke bunamuka Violette Nduwimana ava mu ntara ya Ruyigi bubaye ubugira kabiri yitura ikigo urumuri kuko yigenjeje nabi ku mpanuro yari yahawe ikibabaje nuko bakenyezi bafashwe n'ingwara yo kujojota bishika abagabo babo bakabata dutega amatwi uyu mukenyezi afise imvyaro zitatu
ubu ayo mezi atandatu ahetse yenda hari urukuntu nzobaho nkakubura yo mugabo namufise mugabo yaciye yigira Ubujumbura ntarafasha n'ikintu na kimwe
naho ubutumwa bukangurira abakenyezi bafise ingwara yo kujojota kuza kuvugwa mu kigo urumuri buca ku mavuriro no ku bitaro bikuru ntibubashikira bishimishije tumenyeshe ko ikigo urumuri cy'Igitega cyahoze gifatwa mu mugongo n'abaganga batagira imbibe bava mu gihugu c'ububirigi MSF Belgique udukogwa tujanye no kujisha kudesa no kubarira twarahagaze Benin ni yubahwe ajeje ubikogwa vy'imibano nakaranga muri ico kigo aratubwira imvo
utwo tuntu mu bisanzwe twahoraho igihe hari hakiri abaganga batagira imbibi byarabagabaniriza irungu aho bicaye ugasanga bariko barakora utwo dukoko canke ibiseke none kuva abaganga batagira imbibi bagiye ibyo bintu byarahagaze nivyo
muri kino gihe umukenyezi umwe afise ingwara yo kujojota niwe avugwa ku munsi ivyo bigatuma abandi bashikirwa batevye kuko amasaha y'inyuma ya saa sita yagenewe kwakira abashasha gusa nkuko muganga Brigitte Ndelema arongoye ikigo urumuri avyemeza kuva aho abaganga batagira imbibe bagiriye umwaka uraheze abakenyezi bababa 24 nibo bamaze kuvugwa bagakira neza aha ni mu gihe muri kino gihe abakenyezi barenga 64 bakirindiriye kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa nkuko inkuru duhabwa na muganga Brigitte Nderema arongoye ikigo urumuri avyemeza kubwivyo Venas Manirambona arongoye intara ya Gitega ahanura abagabo kwitaho abo bubakanye no mu bihe z'ingwara nk'izo kujojota mu kubitaho
abagabo ndabasabe yuko umugore agwaye ingwara yo mu kigo kujojota yotegerezwa kumenya ko umugore wiwe ashikiwe n'iyo ngorane ategerezwa ahubwo kumwitaho gusumba
tumenyeshe ko mu gihugu cyose ikigo c'Igitega arico conyene kigishobora gufata mu mugongo no gukurikirana mu vyamagara abakenyezi bafise ingwara yo kujojota
amareta yoshira inguvu mu gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota ivyo yo bicisha mu gushiraho ibikoresho bikwiye byo kuvura iyo ngwara byoca kandi mu gukarihiriza ubwenge abaganga babahinga mu kuvura ingwara z'abakenyezi ivyo byofasha amareta kutamaze yinze nkuko bivugwa n'igisata ca ONU kirabivyigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA vyongeye ho kongerezwa uburyo bwo kwita abakenyezi bariko bari ivuza ingwara yo kujojota mu kubaha ivyankenerwa vyose bakeneye mu gihe bari muri ivyo bigo bijejwe kubakurikirana kugira ngo twumve neza ibijanye no kwita abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota tega amatwi kiyago twagiranye na muganga Brigitte Ndelema arongoye ikigo urumuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
muganga Brigitte Ndelema ndabaramukije
ndabaramukije
uno musi ibijanye no gushigikira mu kuvura mu gufata mu mugongo abakenyezi bafise ingwara yo kujojota vyifashe gute
tudufise abantu batufasha cyane cyane finwap kuva abaganga batagira imbibe bagiye ibikorwa bigenda neza twamaze n'amezi atandatu turakora twenyine
baravuga ko abaganga baragabanutse ico si kibazo
imbere yuko abaganga batagira imbibe bagenda baratufashije kutuha amahugu yo kumenya kuvura kubaforma kugira ngo bakurikire abagwaye bafise ingwara yo mu kigo
wa kenyezi ngaha rimwe na rimwe bishika ugasanga baje ngaha ugasanga ibyuma ngo vyapfuye
abagwaye kenshi bashitse turagira operation imwe ku munsi ivyuma tufise ni ivyuma vyo muri bloc opératoire turabikoresha tufise ama autoclave ajya muri bloc itufasha guteka ivyuma imbere yo gukoresha kubagwaye
usanga baguma kufungurwa imwe yubugari bw'ibigori n'ibiharage nibiki byo bituma mudashaka kubahereza ifungurwa zose
ubu rero ni pame nibo batufasha baratuzanira ibigori baratuzanira n'ibiharage ubugyo si bwinshi cyane gusa umuceri niyo ubura kenshi na kenshi kubwivyo turasavye pame kwaronse n'uyu muceri kutuzanira n'u turacarindira
muravye uko ibintu byifasha uno munsi ntimwibaza yuko mugiye mutoronga ifashanyo yihuta ko ibintu bishaka kubandanya bisubira inyuma cyane
ego twe turifuza ko babandanye kutufasha kugira ngo abagwaye nibasinzikaye ubugyo tufise ni bukwiye finwap yaravyemeye ko bazotangura kutuha imiti bazotufasha kandi kutuzanira abahinga aza kutufasha turaca barindira
muganga Brigitte Ndelema ndagukenguruki
na jewe
naziko atatso wigeze unyuma lakini wigeze usaka
Arakoze Alain Yves Irankunda Rwanda kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira matega to mukumviriza indirimbo yagize umukenyezi
kukurara ha kukwitaho niagire bitubura
Kibusa abariko baratwumviriza ku kiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota. Gwaruka, gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuroswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Onawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mbega uyu muntu agwaye indwara y'umuhigo avuye kwa muganga bamuhaye impanuro ntazikurikitse ahamagaca asubira kuyigwara babivuye ku
kintu ca mbere nuko yo kwirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babanze bamusuzume barabe ibyasubiye kononekara bamusubiremo bikenewe
mbaza ndakwishura
Koma mbaza yuko bwe batubwiye ko twacitse amafiri nta kuntu bashobora kuyapfura
Ego umukenyezi wose yagwaye indwara yo mu kigo baramuvura gakira agasubira mu bikorwa vyo vya misi yose vyo mu rugo atakibazo na kimwe agize
Mbaza ndakwishura
Aba baganga bari mu mihingo itandukanye muri ayo mavuriro tujako baza baratugirira nabi kuki batobigisha iyo dutwayinda bakaza baratwakira neza batarenze ho dutabagura kugira ngo dufatwe niyo ngwara yo kujojora
byose bihagaze kwihimiriza kuhimiriza abakenyezi yuko imbanye kibafata bo kwirukira kwa muganga nacane cane mu masaha yihuta y'imbere kuko haho kenshi na kenshi babona kumengo barafise umwanya kandi ugasanga babakure y'ibitaro heza bagashika ibintu byamaze kononekara ico gituma rero muri kijya gihe bariko barakurikirana abavyeyi bibungenze babahimiriza gusuzumisha imbanyi hama no kwegera ibitaro n'ingona n'igoga imbanyi ikibafata kugira birinde izo ngwara zo mu kigo
azamangesa kuwa usiwe na saka mama niko pale tu yako
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Nanje ndashaka kubaza icyo tuma umuntu yakozwe yarakomeye wagira ingorane waratanze ambulance bakaca baguterana icyo nico ndashaka kubaza kandi aribo babikoze bakagutabagura nabivyongeyeko
izi wese kuva asama gushika ashikane ikibondo ciwe bamukurikirana kwa muganga ataco bamusavye mbere ni ipimo byose bakabimugirira ataco bamusavye rero ivyo ntibakwiye kubyitwaza kuko nuwo muvyeyi wenyene akenewe ko bamwakira babanje kumubaga babimukorera atana kimwe bamusavye
mbaza ndakwishura
nene kubyara ku rugero birafasha kwirinda kugwara indwara yo mu kigo
ego kuvya wikurikiranya bituma umuvyeyi aruha bituma igitereko kiruha kandi ugasanga nta namagara meza agize bigacwa gutuma ari inkurikize y'ukugwara indwara yo mu kigo kandi nta numwe atazi yuko kubyara ku rugero bituma umuvyeyi asubira kwibungenga ameze neza
Sitaki kuona ile machozi yako Nataka usike zile sifa zako
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
None ingwara yo mu kigo kubera iki hariho ubusanga barasinzikaye kurusha abandi n'abandi usanga bafise ibiciri hagufi n'abandi usanga bafise ibirenze
biva ubwa mbere n'ukuntu uwo mukenyezi ava ameze mu magara yiwe ama ikini ca kabiri mbe yirukiye kwa muganga n'ingona n'ingoga akibibona canke yavyariye muhira ugasanga hari ibintu byononekaye cane gose nuko rero usanga izo ngwara zo mu kigo zitandukanye na cane cane ibihimba biba byononekaye
Mbaza ndakwishura
ni kubera iki ugiye kwa muganga kubera iki bacha bazana nk'imikasi bagacha bagutabagura bongera kugutwara kukubaga munda ntibaba babibona rero yuko uwo mwana ashobora kuvuka neza nuko adashobora kuvuka neza yoshobora gutuma umuntu acagwara ingwara yo kujojora
ubisanzwe iyo umubyeyi bagiye kumufasha kumwakiriza umwana bakabona yuko bitariko biragenda neza bakihutira kumutwara ngo bamubage iyo ngwara yo kujojota ishobora gushika ariko bishitse bakagenda kubona byatevye n'umwana w'inyi nari mu mbanye yamaze gusindikara birashobora konona byinshi naho ni ingwara yo kujojota ishobora kwadukira eka n'umwana wari mu mbanye agashobora kwasiga ubuzima
Nataka tuishi mie na weye kwara
Arakoze muganga Anita kuri izo nyishu ahayu gwaruka Nubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagiza umukenyezi
Goguku
jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye ni Claude w'Imutambu ashaka kumenya igituma umuntu aguma yisambanya kandi yubatse muganga munyana twishurire Claude
ni bintu wahora ugira ukiri umusore canke ni bintu vyadutse uri mu rugo noheza nkaguhanura ukarondera babantu bize imibereho y'abantu n'inyifato kugira muyage muheze mumenye igituma bwa mbere ibyo bintu ubikora uri mu rugo hamugaheza mugafata hamwe inyifato n'ingendo wogira muri kumwe hamwe n'uwo bimenyereye kugira ashobore kugufasha
atashimye kwivuga izina avuga ati jewe ndi umushoferi umugore wanje n'umurimyi kandi akaba amaranye umugera wa sida imyaka itanu tuguma turangura amabanga y'abubatse nawe tutikingiye none sishobora kwandura mu mpanuye iki muganga munyana muduhera impanuro
Imanuro no gutekereza nuko mwokwirukira kwa muganga kandi muri kumwe hamwe hama mugaheza bakabaha impanuro mbere bikenewe bagaheza bakamuvura
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera kunyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti iyanka kuzimira irabira bikubwiye iki
ni ibintu by'inka nyene bagomba kupfuka kubera inka cyari igitungwa gikundwa n'abarundi nico bakunda korora cyacha gikomindoro kikabira
bikubwiye iki
nakuvuga yuko umuntu ashaka kugira zimire ashabaza inzira aca yifatanya n'umuntu yataka yakabira akasaba induro ehe akavuga gose
bikubwiye iki
Iyo umuntu yabuze icafata n'icareka arabwira abandi kugira ngo bamutoze ico yokora wase kuvuga ntukira iyo uvuzura uratorenyesho ibyo bene
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwitwararika abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Gitega nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke murungike ubutumwa bugufi kuri 68 23 88 71 canke kandi kuri 75 90 99 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.